Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Amahuri wanyu mwebwe mwese muduteze amatwi sangwe ikaze muri kano kanya kamakuru mu Kirundi yo kuri uno wa gatatu turi ku igenekerezo rya 9 mu nyonyo mwaka w'2022 Radio Inzamba agateka kawe amakuru yo kuri uno mugoroba ashimikiye kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Utunzi bw'igihugu burashobora kunaguka mu gihe leta yohindura umukenyuro igakorana mu nteguro yayo n'abahinga mu bisata byose by'ubutunzi. Icyo ni kimwe mu bisabwa n'ishyirahamwe Parsem rikangurira Abarundi guhindura ingendo. Faustin Ndikumana rirongoye yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Abantu babiri baraye bakomeretse batemaguwe, ivyo vyabereye ku mutumba wa Kazira Bageni wa komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Amakuru avayo avuga ko amatati y'amatongo ariyo yihishije inyuma y'ubwo bukozi bw'ikibi. Barasaba agashiru kabute bakoreye mu kugwanya ikiza cha COVID-19. Abona abaforoma bo mu ntara y'ubuvuzi ya Gitega bavuga ko batigeze batunganirizwa nk'uko vyakorewe abandi bari mu isekeza ryo gutuza iyo ndwara iyitiye mu gihugu. Ido nido yaya n'ayandi ni mu kanya subiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ana makuru tuyahere mutekano. Abantu babiri barakomerekejwe batemaguwe kuri uno wa kabiri ku mugoroba ku mutumba Kazira Bageni muri komine Nyanzarake. Amakuru dukura aho ikazira bageni yemeza ko amatati y'amatongo ariyo ntandaro y'ubwo bugizi bwa nabi. Inkuru ya George Nimenya.
Abantu babiri baraye batemaguwe kuri uno wa kabiri ku mugoroba igihe cy'12 n'umutamakazi w'imyaka 70 azi ku itazirano rya Karita. Bera umukozi wiwe yitwa Ndayisaba afise imyaka 25 y'amavuko nkuko amakuru uruganda rwa Radio Inzamba agataya kawe rukura ngaho ku mutumba wa Kazira Bageni. Uwakoze ico caha ni Nyandu Gilbert ava ku mutumba Murinda ni muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba. Amakuru ava ngaho mbajejwe intwaro kuri uwo mutumba amenyesha ko batemaguwe basanzwe mu ndimo aho bariko baca ibigazi. Iyo miryango ikaba yayisanzwe ibitaniye amatati y'amatongo kuva kera ndetse imanza zikaba zisanzwe ziri muri sentare. Ayo makuru akemeza ko ibaye rya kabiri uwo Gilbert Nyandwi akomerekeje uwo mutamakazi biturutse kuri izo ndyane z'amatongo. Abakomeretse ubu bakaba ariko bavurirwa mu bitaro by'i Nyanzarake. Wakoze icaha ubu ari mu minwe y'igipolisi hamwe na se wiwe aho bariko barumvirizwa. Abajejwe intaro bagasaba abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira.
George Nimenya. Mutekano kandi amasasu yarumvikanye mu ijoro yo kuri uyu wa kabiri shiru munsi wa gatatu nk'igihe cy'isaha y'umunani y'ijoro mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dukura muri bamwe mu bumvise izo nkoho bavuga ko zamaze umwanya muto bakikeka ko zoba zarashwe n'abajejwe umutekano bariko barondera abasuma. Bamwe mu banyagihugu bavuganye na Radio Inzamba agateka kawe bakemeza ko muri iki gihe ubusuma bwimonogoje mu makartye amwe amwe y'umugwa mukuru w'ubutunzi. Igipolisi cy'u Burundi ntaco kiravuga kuri ayo masasu yaraye yumvikanye. Radio Inzamba tukaba tutarashobora kuronka umuvugizi wacu agico avuze kuri izo nkoho zaraye zumvikanye hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ubwicanyi n'ayandi mabi agize iminsi akoregwa impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi impunzi ikakuma mu gihugu cya Kenya biyateye umutima uhagaze ishyirahamwe CBDH Bikar rihurikiyemo abaharanira agateka kazi na muntu ku mpunzi ziba mu makambi. Iryo shyirahamwe mbere rivuga ko hamwe atacokorwa mu maguru masha rishobora kuzokwitwara mu masentare yo muri kano karere kugira ngo abakora ayo mabi bafatwe bongere bakubitwe intahe mu gahanga. Dutega amatwi Leopold Sharangabo icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe CBDH Vicar.
Muri CBDH Vicar turatega umutima uhagaze cyane nibwo bwicanyi n'igihohoterwa rikorerwa izo mpunzi z'Abarundi ziri muri Kakuma n'ibintu bibaje cyane ni ibintu twebwe dutera ivyatsi cyangwa tugatera ivyatsi n'inyifato y'igipolisi ca Kenya kidakora amatohoza kugira ngo abo bakora ayo mabi bafatwe abakora ubwo busimo bafatwe kuko urumva ko numugwi kandi umugwi wiba ukica ukora ubugizi bwa nayo butandukanye mu ikambi kandi kambi yari cungirwe na n'abapolisi nico gituma twebwe tugira tuti byari bikwiye ko abapolisi babona aho hantu habi abantu bakunda gutegererwa bakacungira umutekano lero ico tugiye gukora mu gihe byo bandanya gutyo nta kintu kuzoguma dusemera twandikira leta ya Kenya twandikira makungu tuyahamagara kugira ngo atabare impunzi zibanaze hohoterwa ntibibandanye bicwa hazogira n'igihe kandi twitura ubutungane twitura isentare y'akarere kugira ngo bashe kugira abantu batunganirizwe ariyo mpamvu twari dusaba rero ko leta ya Kenya yokoresha cyane igipolisi kugira ngo bakore amatohoza abo bantu bafatwe bakurikirana n'ubutungane ikindi naco habe gucungira umutekano mu buryo bufadika kugira ngo ubwicanyi n'ubugizi bwa nayo buhagarare.
Inzamba
ubutunzi bw'igihugu burashobora kunaguka ariko rero kugira ngo bishoboke hari byankenerwa leta itegerezwa gutangura gukora ivyo vyemezwa n'ishyirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo rikaba riheruka gushikiriza ubutegetsi ivyokogwa kugira ngo bije mu ngiro. Urongoye Parsem ku rwego rw'igihugu Faustin Ndikumana akavuga ko leta itegerezwa gushinga imigwi y'abahinga b'ibisata vyose akaba yabivuze kuri uno wa gatatu mu kiganiro yagiranye n'aba menyesha makuru tumukurikira.
Leta yushiraho amakomisi atatu y'aba expert. Ikomisi ya mbere yo kwiga ibijanye n'ibikurikira. Ubwa mbere ingene kwezo nasionali igaruka ibi vyakahise n'izinjyane zo 2015 bigasezererwa tugatura inyishu abantu bagasira kubana mu mahoro. Hari ibijanye na espace politique ivyereke iby'imigambi ngene yamamaza ninge n'amatora bigenda kandi bisize kuduteranya. Hari ibijanye n'iki giturire cabaye ndafunu n'ubunyonyezi mugabo ubona ko ata politique hari yo kukigwanya iboneka mu nzego zikore. Hari ingene inzego zikora dysfonctionnement institutionnel sanye inzego zinjira namwo yego polisi buramatari umujije byose usangamwe ngo bashaka kwinjira namwe ubushikiranganji bwe bukafata ingingo mu kibazo cy'ubundi urabona neza yuko rimwe rimwe ubona ko hari ikibazo ibijanye n'ingene abantu bashingwa amabanga byose dusubize zimeye n'ubushakashatsi mu gihe umwe n'ibiko burafashe ibijanye n'ingene amahera arondegwa hanze kugira dukoresha amadovize mbega ifashanyo tukironka gute mbega ingurane iboneka gute mbega abagwiza tunga binza amakori gute amahera gute mbega abakerarugendo bo kunza amahera gute ingene amahera y'ikigo cya leta akoreshwa akaba kontrole za kuri de konti zigakora n'ibijanye rero n'imico y'abarundi nyine yo bigisubiza mu iterambere. Umugwi wa kabiri nawo turabi kucuraba none ibijanye n'ingene ubutunzi bwotera imbere twufatira ku cyo bita sanitaire porteur de croissance n'uburimi n'ubutare ni turisme na ma service n'indero gushe kubura bana kumenya igihugu n'igifise neza aho gihagaze kuri ibyo bibazo umwe wanyuma ngo uburimi rwanda ko bigatunza kuko tuza kubyemeza uburimi n'ubushobora gutuma igihugu cy'u Burundi kidekora bwonyine n'ibishoboka mwanyi mengo na mungo nubutare kuzo vila wana garas hama baka gisho vita rore desakteur kumenya wa kukole utuwa chua shura kukura leta higaru kiliza kutura na kule tuwili kili vanga mwini zinshi mkwa sanga huko chami kwa wana hanyuma ichanyuma nivijanye na choto kita yindi kumisi ya kata tu ichayi nivijanye ningene hivi terambele livonuma ndiyo kia tuwi kumurunde ya te imbele tuzo iwa nila kuki hafungura gute igahe hameze gute amagara iwa hameze gute mbega arafungura kata tukumusi.
Tukivuga iby'ubutunzi aborozi bo muri komine ya Kayokwe mu ntara ya Mwaro bategekwa gushorera amata y'inka zabo muri koperative nk'uko biri mu itangazo ryasohowe na musitanteri w'iyo komine. Iyo koperative ikazogura ayo mata ku mafaranga 800 ku itiro mu gihe ahandi litiro igurishwa 1000 ku gavita Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe yigenga Force uko n'uguhonyanga agateka k'abanyagihugu uko gutunganya uko bashaka mwimbu wabo akavuga ko ivyo vyibutsa ibigori vyononekariye mu bubiko bw'ikigo anajeza Vitalio Nshimirimana ahamagarira abategetsi kubahiriza agateka k'abanyagihugu tumukurikira.
Kugira rero abantu bashobora gutera imbere nuko bashobora gukora utwabo hanyuma umwe wese akimbura utwo yabiri yakuya akadufungura cyangwa akadushora cyangwa akatugaba muri ico gihe rero aborozi ntibashobora na gatonya gutegekwa yuko bateza gushora amata kuri cooperative kuko cooperative n'ukuvuga iki cooperative n'ukuvuga yuko nabantu baje hamwe baba bakeya cyangwa bakaba benshi bagatanga intumbero y'iyo cooperative ikizokora hanyuma cooperative ico yungutse kigagabugwa n'abasanzwe arabanywanyi ba cooperative iyo bategetse mworozi yuko ashora amata yiwe bashobora no kumutereka yuko inka niyagira kuyikorako naho nyine azoyishora muri cooperative baba bamucinije kubera iyo cooperative ibifise amategeko igira ko ibifise ukundi igura ibifise igihe izorihira bashobora no kwakira ibintu babihawe n'abanywanyi ba cooperative ntibabishura ubwo nyene bakazobariha haheze igihe ibyo rero iyo uri kubabikorera abanyagihugu uba uri kubabarenganya cyane nta n'uwo kwibagira akaruriro ka buba aho bagiye bakagura umwimbu w'ibigori bakavuga ngo bagiye kubika batazi ingene bazobika badafise naho bawubika badafise naho bazobishorera cyangwa icyo bazokoza hanyuma uwo mwimbu ukagira kutaba wakoreshejwe nabo benewo bakaba bawugurishije ku mahera y'intica ntikize kandi kakaba gahombo ku gihugu nibi by'amata rero bitanguye uko aho muri Kayokwe bishobora no gukwira n'ahandi bakabikora mugabo ibi bintu bizoba rukwambura abanyagihugu nta kintu na kimwe cakunga uko abanyagihugu bazoheza ngo bakure.
Inkuru ya nyuma yano makuru abaforoma bakoze mu gisata cyo kugwanya indwara ya corona mu ntara y'ubuvuzi ya Gitega baridoga ko bataronkejwe agashiruka bute kabo bavuga ko bamwe mubahawe agashiruka bute batari barakoze mu isekeza ryo kugwanya indwara ya corona basaba abarongoye intara y'ubuvuzi gusabira ako gashiruka bute abaforoma bataronkejwe kandi barakoze muri iryo sekeza. Inkuru tubaza Karine Dusabe.
Abaforoma bakoze mu isekeza yo kugwanya coronavirus mu ntara y'ubuvuzi ya Gitega bavuga ko hari abaronkejwe agahembo abandi nabo ntibakaronswa. Bavuga ko mu gutanga ako gahembo habayemo agahaze kuko hari abatakoze muri iryo sekeza baronse ako gahembo ariko bamwe mu bakoze ntibakaronswa.
Mu magara y'abantu mu ntara y'ubuvuzi ya Gitega mu karere k'ubuvuzi ka Ryanzura hari abariko baridoga cyane bakoze mu gupima ibijyanye na corona amahera yaraje yo kubahemba agaragara yuko hariho bamwe barose hacakongerwa ko abandi batigeze bakora kandi batigeze bagaragara no muri ako karere k'ubuvuzi icyo gihe bikorwa baca baronswa amahera kandi yari menshi bamwe barose kuwa miliyo abandi bivuga ko barose make ni ozangiro ya emiliyo des.
Basaba ko nabo bandi baforoma batararonswa agahembo bukaronswa. Basaba abarongoye intara y'ubuvuzi ya Gitega ari nabo babakoresheje kubasabira ako gahembo.
Basaba ko abo bandi basigaye botunganirizwa amaketi yarashize mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'umugwi ubujejwe bita kosite n'uwundi mugwi mu bushikiranganji bita diregisiyo de resurse kandi hariho n'iketi ryashitse mu ntara y'ubuvuzi ya Gitega ariko gushika ubu ntacyavugwa. Nicyo gituma rero dusabye ko abo bantu botunganirizwa na cyane cyane muri ako karere k'ubuvuzi ka Ryanzura hano abo bantu bakaba bari ku bitaro bita Ntita birongowe n'umumedeze bita Remedio.
Abaforoma bataronkejwe agahembo kabo nabo mu karere k'ubuvuzi ka Ryanzura n'intara y'ubuvuzi ya Gitega cyane cyane abo ku bitaro byo mu Ntita muri komine Gishubi. Radio Inzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone muganga Remeji Sabushimikiye arongoye ibitaro byo mu Ntita na muganga Bayubahe Egide arongoye akarere k'ubuvuzi ka Ryanzura kugira bavuge icyo bategekanya mu kurenganura abo bakozi ariko ntitwashoboye kubaronka.
Karine Dusabe urakenuye kuri iyo nkuru idushikanye ku mpera yano makuru. Ndashimiye n'abafashije kugira ano makuru ashobore kubashikira Josine Kaze n'ijoro nariko ndayabashikiriza. Mugire umugoroba mwiza mwese naho ubutaha.